か。
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya w'ikiganiro mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Mu Burundi abigeme n'abakenyezi ntibariko barijukira umugambi w'igihugu wo kwiteza imbere biciye muri PAEJ ni nkuko bivugwa n'iryo n'ico kigo cya leta mbega ikibazo co bagihagaze hehe neza na neza boba batasobanukirwa uwo mugambi PAEJ boba bafise intambanyi imisore n'abagabo badafise nivyo tugiye kuganira rero mu kiganiro muri sanga cuno munsi aho tuza kuganira n'abayobozi b'uwo mugambi wa leta PAEJ kugira ngo batubwire byinshi byerekeyewo hama turahamagariye rero abakenyezi n'abigeme kugira ngo muhamagare mubaze ibibazo mushikirize ivyumviro umunsi ni kwa kabiri n'umunsi wanyu kaze neza mwese duhamagarire kandi n'abandi mwese kuri Facebook yacu niho mutanga nimero zanyu kugira ngo tubahamagare muterere mu kiganiro muri sanga. Adresi yacu kuri Facebook ni VOA Radio yacu. Ikaze mwese.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni kiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga ku munsi wa kabiri turaba ibibazo amagara ibikogwa by'iterambere n'ibindi byinshi byerekeye umukenyezi n'umwigeme. Mu Burundi rero ku madosiye 195 bakiriye mu kwezi kwa kane ayatarenga 26 niyo yonyene yatanzwe n'abigeme canke abakenyezi mu mugambi w'igihugu ukiri mushasha ujejwe ivyo kwiyungunganya no kugwanya ubushomeri mu gwaruka. Uwo mugambi ni PAEJ. Abajejwe ibikorwa by'uwo mugambi rero bafise impungenge nyinshi z'uko abigeme batariko barawijukira kugira baronswe uburyo bwo gutunganya imigambi no kwiteza imbere nk'abagenzi babo. PAEJ rero ihamagarira abigeme n'abakenyezi kuzana amadosiye yabo ku bwinshi. Nivyo rero tugiye kuganira mu kiganiro muri sanga cyo muri kano kanya muri kumwe na Oriane Tangishaka. Umutumire wacu ni Désiré Manirakiza akaba yoboye uwo mugambi PAEJ wa leta. Turaza kuganira kandi na Clarisse akaba nawe nyene ari mutunganya bikorwa muri iyo projet ya PAEJ. Baraza kutwiganira byinshi byerekeye umugambi abatasobanukiwe n'ibisabwa kugira ngo umuntu awujemwo afashwe ibikorwa byiwe by'iterambere cyane cyane umukenyezi n'umwigeme. Turaza kugira amahirwe kandi tuvugane na Ange Maite Niteka akaba ari umwe mu bigeme bamaze gufata iyo ntambwe y'ukwiyandikisha no gufashwa na PAEJ kugira ngo atubyire bimwe mu byo yasabwe bimwe mu byo ariko aragerageza gukora biciye muri uwo mugambi mu kwiteza imbere. Reka rero twakire abatumire bacu mushinga ntahe Désiré Manirakiza wewe turaza kuvugana nawe akanya gato imbere yuko abandanye ibikorwa byiwe ni professeur ariko turashima ku kanya duhaye kugira ngo atuganirize byinshi bya PAEJ. Kaze neza mushinga ntahe Manirakiza.
Murakoze cyane kumpa akakanya ko gusigura ibijanye na PAEJ.
Ego murakoze cyane. Hama reka twongere twakire Madame Clarisse nawe nyene muri kumwe mufatanyije ibikorwa muri kino gikorwa cha PAEJ no mugambi wa PAEJ ngaho i Bujumbura mu Burundi. Kaze neza Madame Clarisse.
murakoze kuduha akanya kugira ngo tubwire apa Yesu.
Ego murakoze cyane namwe. Mukanya karimbe niho turaza kwakira Ange Maite mukanya karimbere, ariko mpereye kuri mwebwe mushinga na Imani rakiza tubyire page muri make hariho abasho kwakumbure batayiza, ariko yaravuzwe cyane mu minsi yahera kuva inagitangura. Murafise n'icicaro igitega mu ntara ya Gitega, tubyire page yatanguye gute muri make ico ije igerageza gukemura mu gihugu?
Murakoze cyane. Payeje ni umugambi w'igihugu ujejwe gufata mu mugongo urwaruka mu byerekeye kwitunganiriza ubutunzi n'akazi. Uwo mugambi ukaba wabonye izuba itariki 7 z'ukwezi kwa kane mu 2021. Ariko imbere yaho hari habaye ikoraniro ridasanzwe ry'abantu urwaruka rufite amashuri menshi guhera kuri ingenieur maîtrise na doctorat, bari bahuye na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu kugira ngo bashobore kumwiganira ibibazo basanzwe bahura nabyo iyo bariko barashaka kwitunganiriza ubutunzi n'akazi. Ugaruka kwishyira icyo gihe rwari rwavuze yuko mu ngorane rusubwara nacyo harimo ingorane zitaronka imitahe y'ibanze. Niho rero icyo gihe nyir'icyubahiro yaciye mbere yuko azashyiraho ikigega, icyo kigega kikaba kigejwe kubafasha mu byerekeye kwitunganiriza ubutunzi n'akazi, maze ntibasubire kuba abatezi b'akazi bari abatambyi b'akazi. Hagati aho rero urazi ibiharuro dufise mu Burundi, haba mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu, ni uko abarundi benshi, abarundi ku bwinshi ari urwaruka. Ahantu babwira yuko mu bisanzwe nubwo ibiharuro bitari bya none bikenewe ko bisubira kurabwa neza, mu 2008 twari dufise resansoma yabaye yerekanye yuko abarundi bafise munsi y'imyaka 25 barenga ibice 66%. Ugerageje rero ugashira kure ugafata abarundi bafise imyaka 35 cyangwa munsi 35, usanga abarundi bagera ku bice 70% ari urwaruka. Ubwo rwaruka rero rufise ingorane nyinshi, ingorane nyamukuru ikaba ari kutaronka akazi, kuko ibiharuro dufise byerekana yuko kuba kugwaruka ruhejeje amashuri yabaye ayisumbuye cyane aya kaminuza rugera ku 93%, rumara imyaka 5 utararonka akazi ka mbere. Murumva rero yuko icyo gihe hariho twari dufite hari n'indi resansoma yabaye muri 2021 yari iteje guharura urwaruka rutukise ruri mu ruri rutagira akazi mugabo kwite. Icyo gihe rukaba byerekanye yuko dufise urwaruka rugera ku 400,000 rwize mugabo rutagira akazi, kandi abakozi ba leta nabo bangana n'100,000. Byumvikana ko abize batagira akazi basumba inshuro 3 abasanzwe bakora. Muri icyo gihe rero muri leta kwabaye kwibaza ingene bashobora gutorera umuti icyo kibazo cy'inkora mukino, niko rero guca bashyiraho Payeje kugira ngo ishobore gufasha urwaruka kugira ngo bwo nyene rube itunganirize ibijyanye n'ubutunzi nakazi.
Murakoze cyane. Birumvikana ko umugambi waje bikenewe cyane rwose. Inshuro 3 z'abadafise akazi ku bafise akazi ni inshuro nyinshi cyane. Murakoze cyane. None rero mu gutunganya uwo mugambi, tubwire zimwe mu ngingo nkuru canke mu ntumbero za mbere mufise z'uburyo muzobitunganya, z'uburyo muriko murabitunganya kugira ngo iyo migambi ishobore gushika ku ntego yazo. Aba jeune iyo baje biteze iki muri Payeje?
Mu bisanzwe muri Payeje dufise ibisata bitatu. Igisata cya mbere ni igisata kijyanye no gukaririza ubwenge urwaruka. Ibi bikaba bijyanye n'uko kenshi usanga inyigisho baronka mu mashuri itabategura kugira ngo bashobore kwitunganiriza imigambi yabo. Muri Payeje rero hariho igisata kigejwe kubakaririza ubwenge maze bashobore kwitunganiriza imigambi yabo atangorane. Abo dushoboye rero kwigisha tumwe mu migambi baca bajya mu gisata cya gatatu, aricyo umuntu yo kwita igisata cy'ubutunzi cyane entrepreneuria. Muri icyo gisata rero tuba dufite ihangiro ryo gufasha urwaruka rwose ruganye imigambi itomoye mu kurufata mu mugongo ruha imitahe y'ibanze hamwe no kukurikirana kugira ngo rushobore guteza imbere iyo migambi yarwo. kubwizo rero twaciye kugira kuri ico kisata cakabiri ugaruka twaciye turucamo imigwi itatu. Umugwi wa mbere n'umugwi w'ugwaruka usanga ruba ku mitumba canke mu makati mugabo dushobora gushira ku migambi ijanye n'uburimyi n'ubworozi. Umugwi wa kabiri ni umugwi w'ugwaruka rusanzwe rufite imigambi ihanitse, benshi usanga baragiye hanze kuciga bakatahana ubumenyi mugabo ugasanga badashobora gushyira mu ngiro imigambi yabo kubera babuzira itahe. Umugwi wa gatatu ni umugwi w'ugwaruka usanzwe ukora watanguye gukora ibintu bijyanye no kwinjira payeje mugabo ugasanga imitahe bafite ni mito ku buryo idashobora kubatuma bashobora gukwiza abasaba ibyo baba ariko barakora. Iyo rero wari umugwi cyari igisata cya kabiri. Igisata cya gatatu ni igisata kijyanye no guha akaryo ugwaruka maze ngo rushobore kugira amastage de premier emploi, sinzi ukuntu nakivuga mu Kirundi. Mugabo ni kubera ko twabonye yuko ugwaruka rwinshi hariho ugwaruka rwinshi rudashobora kujya mu bintu muri ibyo bintu bijyanye no kwikorera ugwa ijabo mugabo bategerezwa no kujya gukora mu kubera ko ibi bintu byo gutunganya imigambi bujya n'impano tujya bose abatabishoboye rero turabaha akaryo kuko bagenda mu entreprise cyangwa mu mahinguriro aya n'aya y'abaya leta cyangwa ayikorera utwabo maze bagashobora rero kuronka icyo umuntu yakwita uburambe experience bashobora gukoresha bariko barasaba akazi cyangwa bagomba kwikorera ibyabo.
Urakoze cyane, turumva ko ego ngerageje kubisubiramo neza kuba ariko baradutega amatwi. Ni gisata cyambere nuko mubafasha gukarisha ubwenge kugira ngo bamenye neza ingene bitunganya imigambi yabo bifuza kurangura, ubwa kabiri bakakora abasanzwe bakora bashaka guteza imbere imigambi bari basanzwe bafise bari basanzwe ariko bararangura mukayisunura mukayiteza imbere kurusha, hama ubwa gatatu nabo bakeneye kuja kurondera uburambe bakeneye kuja kurondera experience nkuko bivuze kugira ngo bashobore kwemegwa kuronswa akazi nk'abantu batari bashasha mu buzi. None muri make ibisabwa kugira ngo winjire muri page wemegwe ube umwe mu banywanyi cyangwa umwe mu reko barafashwa na page ni iki bisabwa?
Mu bisanzwe nta kintu na kimwe kiriho gisabwa kugira winjire ubu munywanyi wa page atari uko uba uri umurundi. Utegereza kuba uri umujene w'umurundi afise hagati y'imyaka 16 n'imyaka 40. Ibindi nta kindi kintu na kimwe kiriho gisabwa atari ibyo bintu bibiri byonyine. Hanyuma ibindi nabyo biba bisabwa mu gihe rero uba ushaka kuronka umutahe. Muri icyo gihe turaraba umugambi ijyanye, hari imigambi yemegwa n'imigambi itemegwa. Mu bisanzwe ni ibyo mugabo ndi bwo kugira ngo nta munywanyi payeje ifite ugwaruka bwose bwo mu Burundi burashobora kuza muri payeje nta ngorane.
Wakoze cyane, ndazi ko iminota dufise ari mike nawe, ariko mbere yuko ugenda mbere yuko tukurekura, reka umunywanyi w'Ijwi rya Amerika ari ku murongo wa telefone agenda kubajije akabazo, hanyuma madame Clarisse we araza Madame Clarisse Nsabimana araza kutubandanyiriza ko adusigurira byinshi aja mu mizi yavyo. Reka nakire umutumire umunywanyi wa mbere yitwa Oscar, kaze neza mu kiganiro.
Murakoze cyane.
Nduga ku ijambo masegonda make. Ego Oscar, nduga ku ijambo minota mike.
Nashaka kubaza uyo mutumire. Mbega iyo yavuze bite imigambi umuntu ashobora gusaba yoba ari nk'imigambi ingana gute cyangwa nk'umuntu afite imigambi irenga kuri itanu yo ntashobora kuyimwemerera?
Kumbure ushobora kuba uri kurabaza neza na neza nimba amafaranga bashobora kugufashisha umutahe canke iryo deni bashobora kugufashisha kugira ngo urangure iyo migambi yawe itanu ufise?
Baza ku bijyanye n'amafaranga bashobora guha umunywanyi.
Reka kumbure Professeur Désiré Manirakiza tubwire ku bijyanye n'imigambi ubafasha ndakeka Oscar hari karabaza ati yabajije ati imigambi itanu murashaka kuyimufasha kuyirangura ariko byose biva ku buryo bw'iyo migambi dusigurire neza ingene mwamwishura nka Oscar
mu bisanzwe muri payeje nti dushobora guha ingurane umujene atanye imigambi isumba umwe kubera ko usanga ugwaruka nkuko nabivuze dukeneye ubufasha ari bwinshi nitwoshobora gufasha rero ugwaruka umujene umwe afite imigambi myinshi kugira ngo ashobore kwishyira mu ngiro wenyine acacagura umugambi umwe abona yuko ari inkoramutima kuri we akaba ari wo rero dushyira tubamufasha gushyira mu ngiro nabe ubujya akuye muri uyu mugambi wa mbere akabukoresha rero kugira ngo ashyire mu ngiro ya migambi yiwe yarasigaranye
urakoze cyane kandi kabazo ka nyuma kumbureka turajisha ingo uno munsi ni impamvu abigeme batariko baritabira uno mugambi kuri wewe nk'umuyobozi wawo nk'umwe mu bayobozi b'i projet wewe ubona ikibazo gihagaze he
mu bisanzwe nibaza ko kugira ngo umuntu atahure igituma abigeme batijukira iyi migambi yaje na paye yo fata umwanya munini cyane kubera ko ifite imizi minini cyane kugira ngo abari ko baratwumva ibyo bamenye bumve ibyo turo turavuga nuko ku madosiye nk'ubu iyo tumaze kuronka
subiramwo mushinga nawe manera kiza byari bicitse wari usubiramwo ibyo wari uvuze ati nta na bangana
kuko agerageje kuraba tugiye gusigura igituma abigeme batitabira imigambi mwenini kubera ko sipayeje gusa no ku yindi migambi usanga abigeme basigara inyuma mugabo kugira ubicyahure bifata umwanya munini hanyuma ariko mvugane kugira ngo abariko baratwumvira bamenye ibyo turiko turavuga bumve ampleur y'ibyo turiko turavuga nobabwira bamenyesha yuko no ku maproje tumaze kuronka amaproje agera ku 500 nta n'amaproje 10 aratangwa n'abigeme amaproje menshi yose usanga ari abagabo cyangwa abahungu kugira ngo ibi bintu umuntu abitahure bifata umwanya munini mugabo icyo umuntu yoganya cyocu ni uko mu bisanzwe ugwaruka abigeme uko basanzwe baregwa basanzwe baregwa mu bintu bijyanye indero baronswa kuva bakiri abana ntibategura kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo umuntu ariko arangana nabyo iyo ariko ariyumviriza ibintu bijyanye n'imigambi murabona bakunze kuva bakiri bato babigisha kuba abagore bakibaruka bakareba abana bagakubura bakagira gute ku buryo rero n'abagiye ku ishuri bakiga niyo bahize amashuri iyo substrat culturelle ako kamere kavuye muri culture kaguma kabakwirikirana iyo ni intu nyine iyo ni icyo no kwita ifiguro ya mbere ifiguro ya kabiri ijyanye mu bisanzwe n'icyo umuntu yo kwita iyo baje baba iyo turiko turagira tubiye mu bakazi aya nayo cyangwa mu mitumba urabona yuko abakobwa bamwe bamwe bita ibikorwa usanga ari abakobwa basanzwe abigeme basanzwe bava mu miryango umuntu yo kwita ikenye cyangwa ibayabaye ku buryo abigeme basanzwe bava mu miryango yifite ibyo bintu batabyumva babona kumwe ngo nta n'akamaro bibamariye ikindi nacyo ni uko muri payeje amafaranga dutanga bategerezwa kuyasubiza uku rero kuko bategerezwa kuyasubiza abigeme benshi baratinya gufata ideni gufata ideni kubera ko ideni urumva nk'umwigeme afise imyaka 20 uno munsi afashe ideni atoriha mu myaka 5 imbere yo kuyo myaka 5 ihera ashobora kuba yamaze kubaka ugwiriwe maze uwo mufasha wiwe bagiye kubakana ugasanga natahuye igituma agiye kubaka uwo ndawe afite ideni ugasanga rero bibaye ibintu bininiya maze rero abayigeme kenshi bagaca babona yuko atakamaro ko kuza gufata ibi bintu bijyanye n'ingurane icya kane navuga ni uko nubwo ukubaka itagitanga inuze mu cy'umuntu yo kwita garanti yuko umuntu umwigeme agira ngo ubuzima bwiza kubera ko kuva kera nyarindwi muri sosiyete nk'iyo mu Burundi umwigeme yagira amahirwe yarose umunega cyangwa umugabo afise uburyo bukwiye. Hariho rero abigeme kugeza n'ubu baguma bibaza yuko ejo nubwo ataco bokora bazoronka umugabo afite amafaranga adashobora kubatunga yongera batungire n'umuryango. No je suis voilà konja mu miti kugira ndabisigure neza mugabo nibaza ko umwanya utari utanyishuza.
Ariko turagushimiye cyane gose kukanyu fashe ko gusigura, tuzokongera tukugarure kugira ngo tuganire byinshi bya page mu misiri imbere. Turagushimiye cyane mushinga nahe Désiré Manirakiza. Murakoze cyane.
Murakoze cyane.
Madame Clarisse Nsabimana araza kubandanya dusigurira aja mu mizi y'ivyo mushinga nahe Manirakiza Désiré atubwiye. Hama nkuko mwabyumvise ajejwe uburongozi n'ubutunzi mu mugambi, akaba nawe ashobora kwishura byinshi mu bibazo mufise cyane cyane abakenyezi nabigeme. Tubahamagarire kushira amatelefone yanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook. Tubahamagare urubuga rwacu rwa Facebook ni VOA radio yacu. Mushobore kwandika kugira ngo turonke amanimero yanyu tubahamagare. Ereka rero tumira mate turagaruka, ariko tubahamagarire gushira telefone zanyu kugira ngo tuce tuba dutangura kubahamagara mushobore gusobanukirwa byinshi by'umugambi page. Murakoze cyane.
Igira hirya ariko madame n'inyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibuko.
Yego rata, uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ariko abirasi bimuhumurwa mana
shofe wenda unashaka kuri uyu wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Mye kwetu ni bugo.
Ndiye bugo
wiki. Nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Rola.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga y'uno munsi yerekeye abakenyezi abigeme cyane cyane kuraba ibibazo byabo, iterambere ryabo, inzitizi mu buzima n'ibindi byinshi byerekeye bo. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Nongere ndabibutse gurungika amatelefone yanyu mu nimero za telefone kugira ngo mushobore guterera mu kiganiro cy'uyu munsi. Mu Burundi rero ku madosiye 195 bakiriye mu kwezi kwa kane ayatarenga 26 niyo yonyene yatanzwe n'abigeme cyangwa abakenyezi mu mugambi w'igihugu ukiri mushasha ujejwe ivyo kwiyungunganya no kugwanya ubushomeri mu gwaruka. Uwo mugambi ni page. Abajejwe ibikorwa by'uwo mugambi bafise impungenge nyinshi z'uko abigeme batariko barawijukira kugira baronswe uburyo bwo gutunganya imigambi yo kwiteza imbere nk'abagenzi babo. Paje rero ihamagarira abigeme n'abakenyezi kuzana amadosiye yabo ku bwinshi. Rero nivyo turiko turaganira, twari ko turaganira n'umwe mu bayobozi ba Paje Désiré Manirakiza, ariko yashoboye kubandanya ibikorwa vyiwe. Tubandanyije ikiganiro na Madame Clarisse Nsabimana ajejwe uburongozi n'ubutunzi mu mugambi Paje. Turi kumwe kandi ku murongo wa telefone na Ange Maite Niteka, numwe mu bigeme bake cyane bariko barakorana na Page mu kugerageza kwiteza imbere no kuyungunganya mu bikorwa byabo two kwita entrepreneuriat byo kwiteza imbere mu gihugu cy'u Burundi. Duhere rero ku mutumire wacu Madame Clarisse Nsabimana, kaze neza mu kiganiro muri sanga. Ego, twari turi kumwe mu kanya ariko nongeye kuguha ikaze. Reka nongere nakire umutumire mushasha Ange Maite Niteka, nawe nyine turi kumwe ku murongo wa telefone.
Murakoze kunyakira, mbizeye ko munyumva neza.
Ego, neza cyane, murakoze. Mpereye kuri mwebwe Madame Nsabimana, ikibazo nabajije mushinga nahe Désiré, ni igiki mubona ari ikibazo gihagaze? Mvuze nti mubona ikibazo gihagaze hehe neza na neza, kubera abakenyezi abigeme ni bake cyane, tuvuge nko mu kwezi guheze aho mwakiriye 26 bonyine ku ijana na 95 w'abahungu. Ikibazo gihagaze hehe?
Ego, murakoze. Nibyo, kwa kane twabonye hari abakenyezi 26 gusa bari banditse basaba
basaba kufashwa na paeje uonye huko ayivuze Desire arongoye paeje uno munsi dufise amadosiye arenga 500 aroke atavicumi ku ijana bihari by'abakenyezi barimo nibyo bitigirindira se bitohora ubuvuba naho nyine ukwezi kwa gatanu uhebye ariko nagomba imbere yo kuvuga ikijyanye n'uko ari bake bivuge ko nabo bake badepoje bagira utugambi duto duto usanga ari imigambi yabo atayinganiye n'iy'abagabo hama ikibazo aho biva biva kuri byinshi nk'uko nyakubahwa arongoye umugambi kayeje yaraje kubivuga ariko icyo nakongera ko jyewe iyo ndiko ndayaga n'abandi bakenyezi nkanje n'abakobwa n'abandi bakobwa hari icyo cyo gutinya gufata ideni kubera yuko ari amafaranga bazosubiza ariko hariho n'ikindi cyo kutamenya usanga batabimenye bataramenya icyo kigo payeje batazi ingene bashobora kuhasaba iyo ngurane nicyo kinavuga ko ari ingorane igira kabiri cyo navuga mu gifaransa yuko bari desinforme kandi bari no sensibilize hama kandi hari ikindi kijyanye n'uko abakenyezi ubwabo nabo nyene usanga ntibarondera kumenya ibintu igezweho kandi cyane cyane kubera yuko ndibaza yuko no kubona twasize icyo no kwita famile yasizwe neno kita mu Kirundi igipapuro buzuza cyo gutaba iyo ngurane kiri ku buhinga ngurukana bumenyi nibaza ko nacyo nyine kubera ko abakenyezi atari benshi bagikoresha ubuhinga ngurukana bumenyi nabyo nyine bibagora kugira ngo bashobore gushobora kudepoza imigambi yabo ariko ikintu kinini kindi novuga kandi numvise kuri umwe mu bakenyezi twari twaragendeye afite imyaka arakora twari twamaze kujya kumugendera mu cyo twita coaching turiko turamufasha kugira ngo aduge turamwereka ingene yoshobora gusaba ingurane munyuma yateze atubwira ko umugabo wiwe yamubujije byumvikana rero yuko niyo ntambami ishobora kuba ihari yuko abakobwa bagiye ku bagabo bishobora kuba bibagora kugira ngo bashobore gusaba ingurane kubera ko bataronka igusha ku bagabo barindira izo mpusha kandi hari aho zitaboneka hama ikindi kintu maze kumva kenshi niyo umuntu uri kuramusiguriza apayeza ari umukobwa ageze ari ku mugabo uca usanga avuga ati bijya bintu numvise ni iby'abajeni numvise ni iby'abajeni ukatumaze noneho ko kwari ante hagati y'imyaka 16 na 40 we nirimo bacabwira ati jye nayindi mbere ahubwo ko haza iby'abakenyezi donko hari uko kuntu yuko utarinze kuvuga ariko icyo kintu ari guhiwe igore kugira ngo yiyumve abakenyezi baba barumvika sinzi ko n'ubundi siko muri abibona no mu nama kenshi ubyumva barindiriye ko bavuga ngo nta mukobwa wovuga donko kurindira rero yuko barinda kuvuga ati kigo payeje ni cy'abajeni ngirango kubera ngira twari gushyira ko n'abakobwa n'abahungu urumva ibyo byose bibaza ko ari byo ntambanyi nyamukuru gituma abakobwa badashobora batari ko baradepoze ari ku bwinshi hama umugabo ku cyo tugambi duto duto nibaza yuko nibaza ko bagikeneye vrema icyo navuga ati uko abantu ko bashyigikirwa cyane bakaba sensibilize
bagahamagarirwa cyane
bagahimirizwa cyane kandi bakumva ko bashoboye gukora ikintu kinini apana kwama mu tuntu duto duto gusa muri make ngeze tuvuga nka rezime y'ibintu ngiye mbona nyamukuru byaba bituma abakenyezi batari ko baradepoza ku bwinshi nibaza yuko hanini ari ibyo bintu bituma batari ko baradepoza ku bwinshi ibyo twibaza
urakoze cyane, urakoze cyane, batubwiye byinshi cyane, kumbure turaza kubicagagura, tugirageze kujya mu mizi yavyo, kandi n'abanywanyi b'ishuri rya Amerika baraza kukubaza ibindi byinshi, ariko ibyo tubyeye si bike. Hariho byinshi byerekeye ukudahabwa impusha, kuko twavuze yuko nabubatse naho umugambi ari w'abajene, nabubatse bari munsi y'imyaka 40 b'abakenyezi n'abigeme bashobora gutangura imigambi yabo muri page. Watugiye yuko kutamenya kumbura ibijanye n'umugambi, hama no kubona yuko amafaranga bazoyasubiza naho imisore n'abagabo bobo bubahuka canke barinda bagafata ayo madeni bagatangura imigambi yabo. Reka mpindukire na kire Ange Maite Niteka, we mwigeme muri bake cyane bashoye gufata iyo ntambwe, atubwire kuntu wewe yarinze agatangura gukorana na Page. Ange Maite, wewe wari umutima amenye gute ko bake muri bake cyane muri Page byatanguye gute kugira ngo witure Page? Nakote
cyane byani kugira ngo tumenye Page nibaza ko nabacagagura mu migwi ibiri, twabanje turabona nk'abandi bose ko inyoni icubahira umukuru w'igihugu yacaguye umugwi uzoshobora gufasha urwaruka rufite imigambi gushakisha mu ngiro. Turabona ko yabahaye n'uburyo butari buke, ariko ntitwamenya ati uwo mugwi uzotangura ryari, uzofasha abandi, uzogenda gute, umva ntitwatinya ko cyane. Turahita turatumigwa, turabona ko habaye ikintu cyitwa Youth Impulse 2021. Bashobora kukijamo uko basaba gusa ko uyandikisha, nta kintu na kimwe basaba, kwari kuyandikisha gusa ukerekana ko utwi n'amategeko ishyirahamwe ryawe. Turaheza turagenda, mvuga turagenda kuko sinikorana, dukora turabigeme turabigeme gusa ngira ca gitigiri bavuga ko kiragira gato, turabigeme dukorana turavuga ati reka tugende twumvirize tunyeyetubahiro afite tuganiriza kurwaruka. Tumaze gushikiraho coordinateur national na Clarisse ariko ariko aravuga ngaha nabo nyine niho bari bari baravuga kuri Page, baravuga ingene bazofasha imigwi bazofasha, baranavuga ku bageri batanguye n'ibindi byinshi. Tuva ngaho tumenye neza ingene Page ikora n'ingene twashobora kuronka iyo financement. Bitari birebire ko ari kuja kuri site yabo ya Page ugatirishanja le formulaire basaba cyangwa ukayikompleta ugashyira kandi ukayituma kuri Page nyinshi. Twatanze umugambi wacu, turagira n'amahirwe bashobora gufatwa, kandi n'abenshi ntitwari tubyizeye cyane kuko burya nibaza ko mu kigoye rwose mu bigeme yavuze ibitari bike yayibogeje kwiyemera bonyine kirabagira ikibazo, kuko aba ari umugambi wo gufasha abarundi bose urwaruka rwose ko mu mihingo yose y'igihugu kuza muri abigenda ati tugiye tujya n'umugambi usumba icyo kindi migambi, ko ariya kari bwa buryo nyine butofasha abarundi bwose abarundi bose b'urwaruka bafite imigambi, umugambi wacu uza gusumbika iki abandi. Ariko turavuga ati ntitwagiriye hajya ubusa, ntitwabyumviye ubusa, kandi ntacu wo budakora hasi twashobora kubona iyo financement, hama turandika ibikenewe byose basaba ibintu bitari bike, turatandika turashikiriza umugambi wacu, hama Imana iradufasha tugashobora kubona iyo financement.
Urakoze cyane rwose, urasiguye ukuntu byagiye biragenda, kandi ukuntu kumbure benshi bashobora kuba batanabyumvise cyangwa batabitahuye cyangwa batavyemeye, kuko kumva yuko hariho abagiye kwita abajene ngo babahe imitahe ni ibintu kumbure bamwe batagiye baremera cyangwa batagiye baratahura neza. Mwe mwarafashe ku kajyo muravyegera muragerageza kumenya byinshi. Twibutse abatwumva rero ko uyu mugambi ari umugambi uhabwa ideni, hama bakagufasha kurangura umugambi wawe ufise uwariwe mu kuguherekeza no kugufasha mu nyigisho n'ibindi byinshi kugira ngo uwo mugambi wawe ushobore kurangurwa, ushobore gutera imbere. Ego, mbere yuko tuja kumutumire ku murongo wa telefone, munywanyi w'ishuri rya Amerika ku murongo wa telefone, nako nkubaza ikindi kibazo Ange Maite, umugambi wawe uri kurarangura na bagenzi bawe nuhe bashoboye kwakira muri Page?
Umugambi wacu twashatse gushyiraho ikigo gishobora gufasha ayandi mashyirahamwe kumenyekanisha ibikorwa byawe, kuko twarabonye ko hariho amashyirahamwe menshi akora ibintu byiza, yaba amaproduit cyangwa amaservisi ariko ntibashobore gutera imbere kuko igikorwa byabo bitazwi. Tuvuga ati reka dushyireho ikigo gishobora gufasha abo bose mu gukurikirana ibintu byabo, tugashobora kubimenyekanisha mu buryo butandukanye bwinshi. Ushobora no kutari umwanya wo kuvugira ngaho, ni ukivuga ko mu gifaransa ari agence de marketing. Agence de marketing ishobora gufasha amashyirahamwe atandukanye kwerekana no gushyira imbere y'abanyagihugu ibyo bakora, bagashobora kubashorera. Hamande y'ibyo nuvuga ko ari umugambi umwe kugabuye nko kubiri, turafite n'umugambi wo kugira ikintu twita salon de beauté, kuko ku batabizi ababigeme bose 11 n'abamisi bo muri 2021 umva twaravuze ati reka dukore n'ikintu gisa na gatoyi n'ibyo dusanzwe turi ku bantu batari bake, tukore salon de beauté ishobora gufasha donc tout ce que un salon de beauté fait normalement il y a là ibyo kwikora utandukanye. Donc nivuga ko ari uwo mugambi umwe ugabuye nko kubiri, mehanini niyo agence de marketing ufasha amashyirahamwe atandukanye yose, surtout aba urwaruka nkatwe bagitangura bafite ibikorwa byiza ariko bananira gushobora kunguka kuko ibintu byabo nini ko biraje habona. Rero twavuze tukatera umugongo n'abandi dushobora kubafasha gushyira ibyabo habona, abantu babimenye kugira ngo bashobore na mwene kuronka babashorera n'ibindi.
None icyo kigo cyitwa ngo iki, iyo agence de marketing yitwa ngo iki?
Mu ishyirahamwe ryacu yitwa Rugori Group. Hamame agence de marketing yacu yitwa Rugori Pub Agent.
Rugori Group. Ego mu bashigikire rero abakenyezi ba Rugori Group bashoboye gutangura umugambi wabo hamwe, bakaja hamwe bakumvikana bakagerageza kwiteza imbere. Murawumvise, urakoze cyane. Reka rero mbandanye ku murongo wa telefone na Kire Anselme Ngendakumana. Anselme, turi kumwe?
Mahoro, ndabumvise na kwijana.
Amahoro neza.
Na mahoro. Ndamukereza n'umutumire.
Ego ni babiri, hariho madame Clarisse Nsabimana ajejwe uburongozi n'ubutunzi muri Paige, hakabaho na Ange Maite Niteka ari umwe mu bigeme bo mu mugambi Paige. Ikibazo cyanjye ciyumvira.
Bon, non de sinanga matuza bakinye de kusan hawe takubishine. Ariko bwa mbere ikintu bwa kugicanye n'abakenyeje. Bonyene bari ikengera. Kibikengera gute. No kuvuga ko nubu wagenda ukabaza mu bakozi ba Royota usanga igihe kigiye kinini kenshi cyane, usanga ari abakenyezi nk'akarorero. Ushobora gusanga atazi umugambi wa banki ishobora kumuha amafaranga, biba bintu bizishyurwa ntiyigera yiyinforoma ngo amenye ikintu na kimwe kijyanye n'iyo banki. Nicyo rero cy'uwo mugambi waje wa Paige, burya niko bimeze, aho nta na kimwe bazi. Ni kuvuga ko nivuga nk'umugani, abakenyezi bari mu bantu bikumira bagomerwa bari inyuma mu ngabo barindiye ko umugabo azovuga cyangwa umusaza we cyangwa ijiji uwundi muntu yumva umwe ngo ajye wagenda rikamuvugira. Ubwa mbere n'abantu batinya guhomba cyo ni kimwe, bamaze gutinya guhomba urumva ntushoboye kuza gutora amafaranga y'umugambi kandi uzi ko uzohomba, bo bashyira ko bategerezwa guhomba imbere ariko ntibahari wako bategerezwa kunguka. Icyo gituma rero usanga aho ibitigiri binini ari ibyo bashinga ntahe mu bisanzwe. Ikindi nacyo ni ukuvuga ko nko ku muntu yubatse ntashoboye kubaho ukanga agenda gusaba ideni atabicishije ku mugabo wiwe, nuko bubaka urumva ko kiba ari ikibazo. Kiba ari ikibazo, hari n'ibyo nshoboye kubimubwira ati wowe tugenda kuyatora hamuhe uhombe, hanyuma nicyo bifata iyindi nzira. Agatinya ni ukuba nabivugana mu rugo hagati yabo, nicyo n'ikindi kibazo. Ni ukuvuga ko nyine hagati yabo amashyirahamwe nk'uko nyine nk'iryo ryaje ryategerezwa kubanza kugira sensibilizasiyo kugira ribamenyeshe ko ayo mafaranga ari ayabo, batoshya inyungu imbere kuko baramaze kumva ko bazosubiza, baca bumva ko n'uwuhombye azohabwa ariha mu byo basanganye. Ejo nicyo gituma bataraneha kujya kwiyandikisha muri aya mashyirahamwe. Cumbwira nk'ubu numva kimwe ndamuvuze ko bari andesudodipusa yari amaze gusana, yari amaze kuba andesudodipusa. Ni ukuvuga nonanipusa cyumva ko abarengana nonanipusa ko ari abagabo, cyumva ko bonyine bikumira kandi ari ikintu bari bafite uburenganzira. no kuvuga bacabaguma kure y'amajambere ntibajana nabandi baguma bari nyoma
Anselmo gume ku murongo guma ku murongo Anselmo ico ndakwibariza kuko utanze ibyumviro byiza cyane birashe kandi byumvikana watubye yuko ego nibyo kandi turavyemeranye yuko abigeme abakenyezi bari kumira asije ndabivuze je nyene Ange Maite arabivuze Madame Carisse arabivuze abakenyezi benshi turabivuga turi kumira ico nico ariko kandi muri uko kwikumira hariho nabakumira abakenyezi nabakumira bigeme wavuze neza yuko uwo mwigeme uwo mukenyezi arinda kuja gusaba uruhusha arinda gusaba uburenganzira kandi muri uko gusaba uruhusha kenshi barankigwa wumvise Madame Clarisse yanabivuze ati hariho ka y'umwigeme cyangwa umukenyezi yagiye gusaba umugabo wiwe aramwankira kandi yari yipfuza kuza kurangura umugambi ntiboba ubona yuko kumbure muri abo 90% babagabo baje ari kubera kumbura bobo batari bakeneye ububaho uruhusha renganzira bo baje bariyandikisha uko nyene nico bari kimwe mu bibazo bikomeye cyane biriko biratuma umukenyezi cyangwa umwigeme ataboneka adaseruka imbere
ndaye nk'ukwishura hari ikintu bita imigenzo sinzi kiritira imigenzo ni kuvuga ko iyo mwigeme amaze kuja kubaka nta kintu ashobora gukora atabajije umushinga ntahe wiwe mugera bikoze atabajije umushinga ntahe wiwe ushoboye gusanga bikweza ikindi kintu ico ni ikindi kintu rero umuntu ashoboye gutira ko attention ahubwo cyane abana kugira bigene neza muri uwo mugambi bategereza kunywa inyigisho urugo rwose ku muntu yubatse ndabyi neza jewe ndabizi neza ko umuntu yubatse mu Burundi bitwa ati ni umugore yubaha umugabo we ashobore kwaduka amagene gusaba amafaranga
icyo turacumvikana ko icyo Anselme icyo turacumvikana icyo turacumvikana ko nari mvuze nti none nibo babo bagabo batariko barabemera nibyo ko umukenyezi mu mico mu karanga araza akabaza umushinga nahi wiwe umunega wiwe ati ibi ubibona gute kenshi nibo babankira kandi bo bashigikiye bakabafata mu mugongo bakavuga bati songa mbere genda ubikore ntibo bari bo ariko barabankira kuko birumvikana yuko abo bigeme abo bakenyezi baraje kubaza base babo bagabo babo uruhusha ikibazo nico ugo ruhusha badahabwa
bo sino byemeza neza ibyo nakwicara cyane ngo ndabihakane ishoboye kuba biriho kukubera umuntu amaze kubaho adafite uburenganzira bwo kwisabira ku kintu arabyumva hari n'igihe n'umugabo atayumvira ati jyewe umugore ageze amafaranga ashobora kubansuzugura mu rugo icyo kirabaho ntawe gihariye ahandi nagaruka nkica ni umumenga bisa nk'ibyo bisa nk'ibyo mugabo n'ubu jewe ndamukozi wa leta ndabaje ntashoboye kujya gusaba kredi atarinze kuza kubaza umugabo we kandi ugasanga informasiyo nyinshi zo ku mabanki zizwi n'abagabo umugore umubwiye ati bagutwara nefuto gusa nk'akarorero ari ahantu agomba gutwara ideni ukamubwira ati yatwara nefuto gusa nashoboye kubyiyumvira ati none iyo nefu igenda gute irambuzwa gute we yatovuga ati nibayante gusa ngende n'uruhombore ariko umugabo abanza akinjira andetaye akamenya ati nimba uruhombore uzoba gutya ndo jongra gutya hama kugira nyine mbandanye mbaho
ubacyane
ndi rero ntibiyumvira kugera kure bagarukira hagufi
turagushimira hagufi urakoze cyane Anselme
kugira muri andetaye arije kumva uwo mugambi arawumva sampase nta kindi byirwa byamubyeye
yego cyane turagushimiye cyane Anselme ugira umunsi mwiza
ego
ngaruke ku mutumire wacu Madame Clarisse Nsabimana Anselme murumvise ko tuyaze byinshi yashikirije ivyumviro vyiwe bimwe mu vyo wari wavuze nawe kandi wari watanze akararero ku mukenyezi yankiwe n'umugabo wiwe tubwire umajambo make cyane uko ikintu nk'ico co bacagenze hama mbega ubona ariho kibazo gihagaze wowe ubibona gute ku vyo Anselme yarashikirije bijanye no kudahabwa uburenganzira canke ukuba batiyemera
murakoze cyane mbande kumara mutari turamukije ibi byavuze ni nkora mutima kandi bisa cyane n'ibyo nari namwe ndavuga kuri ibintu bijyanye n'imico n'imigenzo y'abarundi kazi harimo uko twe abakenyezi ubwabo tudashobora kwiyemera cyangwa ngo dushobore gutimba nk'abagabo hama kandi n'icyo kintu cy'uko abagabo badatanga impusha kubera biyumvira ibintu byinshi ko hari icyo yavuze numva umenga ndashyigikiye kandi usanga kenshi kiriko kiravugwa ngo umugabo umugore agitse amahera menshi aja asuzugura umugabo muga kandi hariho nuko abagabo baca yiyumvira mbega niyagira aya mahera jyewe asubira kuba kumutegeko gute ku nyene bisanze hama hariho rero n'abatinya agasuzugura nyene akavuga ati ibyo byomwerekana kuri televiziyo bavuge ko namuhaye yaronse amahera yakuye hariya akijya abantu bose bashobora kuvuga ko urumva umugabo umugore byananiye kumutunga ariko arategerereza nico n'imigenzo yacu ngaho mu Burundi iracatugoye nico gituma jewe nk'umuntu wa paeje nubwo umenga nuhamagarira by'ukuri amashyirahamwe agiye abakenyezi abihagarare ko nk'uko namwe mwabigize ngaha anyi ku ijwi rya Amerika bahimirize abakenyezi kandi n'abagabo kugira ngo baze barafata opportunity zose zose zirabaho abakenyezi nyine bumve yuko birerekeye
ego
majambo makenyezi
urakoze cyane turavuze kucerekeye umukenyezi ari munsi y'imyaka 40 yubatse kumbure yafise ikibazo cy'uburenganzira cy'uruhusha reka duhindukire kuba jeune kuba kubigeme Maite Ange Maite wewe abigeme ko bobo kumbure batakeneye abagabo babo kubaho uruhusha abavyeyi bobo ubona batanga izo mpusha canke umwigeme hari umuntu abakeneye kugira ngo amusabe uruhusha abobo bigenda gute ko bobo numva atantambanye y'umugabo bafise n'abavyeyi bo baba ari ntambanye ubibona gute
urakoze cyane abavyeyi sinovuga karibu ari ntambanye kubakobwa bataraje kubagabo nana gato jombuze ko nko kuri jewe nibaza ko bashigikiye ibintu bidasanzwe ikibazo kenshi dukunda guhura nacu n'abavyeyi n'umuntu umwe cyangwa babiri bakubuza ningene imico y'abarundi isanzwe yubatse ingene iyo umuhungu akiri muto yibuka inyuma y'amaoportunite agenda akaraba ku mbuga nihehe bariko baratanga uburyo nihehe ni ukwiteza imbere bavuga ngo umuhungu abangutse arabangutse arakeneye gutera imbere umukobwa agira nk'ibyo ahubwo arashira isoni ndazi ko umunsi badushira ko ku mbuga ko twaronse financement ya payeje hariho abakwangira kugira ngo bwa bundi muntu byoroshe ukiyumvira ikintu cyo korosha icyo ari cyo ntugitore neza kubona natanze umugambi wanjye nta mugafashwa sindabyorosha urumva hariho n'ukuntu utinye uvuga ati none by'ukuri njye bazombona gute
njyengera
umwigeme n'imbuto nk'inyuma y'uburyo hama ishobora kwangira kiyo neza abandi bari bigeze kuvuga umwigeme naho atabaraja ku mugabo nibaza ko ukuntu turegwa turabona ko by'ukuri abo bagabo tuzobaja ko mu biharuro kenshi birajaho twe turabigeme 11 kandi muri abo 11 uriyumvira ati aya mahera tuyasabye hamwe ariko nibaze ko ikibazo cya igituma abigeme badatanga imigambi ya muri payeje kiragaruka kuri cya kibazo cya kuki abigeme badategura imigambi tout simplement ngo bagire entrepreneuriat ni cyane cyane kubera entrepreneuriat itandukaniye n'akazi gasanzwe gafite amasaha kuva saa mbiri gushika nimba ari saa cyenda gukora ubuzi kuza gutaha hamukora iyindi mirimo ariko wikorera ibyawe urakora nuruhuka na cyane cyane ugikaye nk'ideni rya payeje ibyo utegereje gusubiza ubwo mukora nuruhuka rero uriyumvira ati jye none umunsi nagiye ku mugabo nawe utaburira mujako icyo kibazo kirakujako utaranamujako ati mwaba kuva 11 turi kumwe dore ko myaka ibiri mwake muri bo bazaba baragiye ku bagabo gishobora ko abasigaye tusigaye turayishyura twenyine kuko za nguvu zo gukora ntibibategeza kugabanuka kuko umugore aba afite byinshi akora mu rugo bishobora gutuma umwanya wiwe wo gukora umugambi ugabanuka hama nibaza ko bikuma ikibazo cya egisampu narangiriye akarorero twege igihe badushira ku mbuga hari habigemye benshi batwandikiye batubaza ati page ikora gute kuko urumva kuvuga ngo hari umugambi ngo uri kurategekanywa ngo uzofasha ngabangugwaruka nubonemwo uwo mwigeme yaburo yashoboye kurangamo ikintu yashobora gutuma nawe utagira memlonvi yo kuja kumenyaiza ari byo kene bazari ko bizohinduka buhoro buhoro hariho benshi batwandikiye batubaza ati mwabigenjeje gute mwaciyehe kubera l'exemple akarorero ko k'abandi bigeme bashoboye guca aho hantu hagira icyo bahakura nacyo ni kirafashe niyo kwanza vuga ibindi ukuntu wangire nsubiremo ibyo abasigaye bavuze ariko nibaza ko hanini ico bari ico inambamye z'ababyeyi inambamye n'isosiyete ni ingene twakuze tudashobora ko tutabona akomeye bwo kurondera ubuzima umwigeme abapfiza neza akora akazi agahembwa ku kwezi birazwi ko uko kwezi guheze arakora ku mahera kandi arafite amasaha atahira gusumba kuvuga ati uno munsi ushobora guhomba ejo simumbe ejo nkunguka cyane kigaye ejo bigahinduka kuko umugambi w'iterambere no kugenda
urakoze cyane rwose uratweretse yuko kumbure ibibazo bihari bishobora gukemurwa kuko namwe murakarorero kuko byakunze kandi yuko muri ko murakora nkabigeme reka nakire ku murongo wa telefone Marcel Rahoneza
Rahoneza Doriane
Oriane
Oriane mbabarire
nakibazo cyangwa ishimviye
nitwa Marcel koko mperereye i Rwanda mu mujyi wa Kigali ndashaka kubabaza utubazo ni tune ariko ni tugufije
cyagagura
akabazo ka mbere ndashaka kubabaza iki mucyo kigo paeje nubwo gifasha urubyiruko bafasha umuntu umwe ku giti cy'ufite umushinga cyangwa se mu kimwe n'abaza rishyira hamwe ariko rihuje urubyiruko cyangwa abadamu cyangwa abakenyezi babafasha icyo ni icyambere
icyo cyambere nta kibazo no kikwishura barakira umugwi w'abantu bakorana nkuko Miss yabitubwiye
okay noneho ikibazo cya kabiri tuzi neza ko microfinance cyangwa se ibigo by'imari yo bitanga inguzanyo hakenerwa ingwate ikigo cyabo nacyo cyaba cyaka ingwate wenda akaba ariyo mpamvu abakobwa rimwe na rimwe batabyitabira kuko nta ngwate baba bafite ikibazo cya gatatu ubwo ni cya kabiri kuko ikindi wakinsubije ni ukuvuga ngo iyo hari ikigo cy'imari cyashyizweho kugira ngo kizahure cyangwa gitere inkunga imishinga y'urubyiruko natwe mu Rwanda dufite BDF iyo baguhaye amafaranga usubiza kimwe cya kabiri mu gihe runaka andi ukayakoresha ese iyo mufasha urubyiruko cyangwa umugwi uhuje abantu mukawutera inkunga wenda mukabaha imiliyoni y'amafaranga y'amarundi yose bayagara uko yakabaye cyangwa bazana endemi yayo mwabahaye kugira kuko nyine ari ukubafasha icya gatatu amafaranga mutanga yunguka ate niba yunguka inyungu iri kuri pourcentage ingana iki ku buryo wenda urubyiruko yaba ariyo mpamvu abakobwa batinya kuko ibintu byunguka iteka ryose usanga abantu benshi babitinya si n'abakobwa gusa nitwe tubazo dutatu ngira ngo munsubize kuko akambere ko wakansubije
urakoze cyane madame Clarisse Nsabimana majambo make ugerageje kwishyura Marcel kibazo cerekeye ingwati irasabwa hama utubwire nangahe amafaranga umusaba kuri iyo deni
murakoze ku kibazo cyo cya mbere nk'uko mwabivuze turakira abajyanaye n'abandi cyangwa umuntu we ari umwe ukwiwe twebwe igikuru muri page ni umugambi tukuvuga ngo n'abantu bajyanye bangana uku canke ari ndivi ari umwe aje ukwiwe hama ikibazo cyiwe cya kabiri kijyanye na gahanti muri page nta gahanti twosaba ugwaruka ko turazi ko batayifise gusa mu muco wa gatatu nimba yakurikiye nyine twabivuze utanze afise ibyo ariko arakora turamusaba yuko ibyo bintu byo yahora ko yari ko arakora aribyo biba nk'ingwate nayo ubundi nta yindi ngwate dusaba hanyuma yabagije ati amahera bayasubiza gute turumvikana uwo tumaze gutorera umugambi turatinyiranira amasezerano bivanye n'inye na zo zarunguka tukumvikana ingene azoriha ariko bukebuke kugira ngo ntace ahomba nicyo gituma tubanza kumvika atangura kuriha ariko yatangiye gukora umugambi kandi uri kurunguka mu gifaransa kimwe no bivuga mu gatsi abaha etant de différer cyo kubanza gukora bwenzi bacu bahomba cyane cyane abo batangura hanyuma ubwira kandi yabajije ati amafaranga yunguka gute amafaranga twaguhaye urasubiza yose kandi nkuko yabivuze coordinator itangura umugwi wa gatatu niwe utanga uyasubiza ushize ko inyungu abandi bo mu migwe ibiri ya mbere bayasubiza ta nyungu igiye ko nibaza yuko
ego kumbure abonye mudasaba inyungu nabo bashasha bataragira imigambi yabo hama bo musaba inyungu nabasanzwe bafite imigambi yabo byumvikana ko basanzwe bari ko barakora rekana kiri umunywanyi wa nyuma ku murongo wa telefone mbere ko tutangura gusozera Thierry turi kumwe
ego turi kumwe Oriane ndabaramukije ndamutana umutumi
yambuneza Thierry mu ma segonda make ikibazo canke ciyumvira
Oriane nagomba ubwa mbere nkebwe umukenyezi ku kiganiro cyiza ari karatugirira ariko agomba hanini imbere ko mwasabye ko nca mu majambo avunaguye mbonera akaguha abakenyezi burya nibo benshi muri kino gihugu bica bisaba rero ko aribo bashyiramo ingufu nyinshi mu kurondera kugwiza imigambi y'iterambere rero iyo umukenyezi ariwe yavuye hasi mu gihe tuziko aribo benshi birumvikana ko bwa busomeri buragabanuka ariko abo bano bantu bashinga imigambi mweni nagomba ndababaze mbaze ahanini umukenyezi burya iyo mushizeho umugambi nk'uyu murakwiye kuja muratomora nimba mushobora kuba mwabivuze imbere ntabyumvise ariko nimba ko kuma mutumbira ko umukenyezi ariwe washyizwe imbere mu bintu nk'ibi hari akantu muba mukwiye guca mushyiramwo mukibaza muti kugira ngo umukenyezi turabe ko yogira ingufu dushiremo akabijya kugira ngo abakenyezi babone ko nitwaro nk'abakenyezi benshi bishyize hamwe hari akantu uca tubagirira nimba ari ukugabanya ingene borishe bakariha kuri tontoyi cyangwa mukagira kandi kantu mugabo kamotiva abakenyezi kano kantu ko bakarabaye kuko nibaza ko nabonye ibirya rwandiko rwerekana ko abakenyezi batitabiriye cyane aho rero nibaza ko amashyirahamwe kukubita agashi
ufise ikibazo icyumviro ciza cyane rwose Thierry reka tumuhe akaryo ko kwishyura amasegonda make turiko turasozera ikiganiro turagushimiye cyane Thierry ahama madame Clarisse Nsabimana aha gihambaye cyane Thierry avuze cerekeye akabirya koko ikibazo kirahari kandi na mushinga ntahe Desire yabivuze ko atari no muri page honyine ni mu mashira hamwe menshi ico kintu cyo gushiraho akabirya ntimwosubira muri leta ku mukuru w'igihugu mukamubwira muti turakeneye akabirya yanatanze akarorera avuga ati mugabanye inyungu kubigeme n'abakenyezi byumva gute
murakoze ansikirikiye mvuga cyiza ariko twebwe akabije twashyizeho nuko nko mu mugwi wa mbere wabo dufasha bamwe twavugaho ku mitumba twavuze yuko atawe dufasha mu gihe ata igitigiri cy'abakenyezi gitangana n'abagabo kugira ngo bumve yuko kugira na koperative ifashwe kugira ngo bakumigwe habe kunganya nimba hari abakenyezi cumi abahungu cumi n'abakobwa babe cumi hama ikindi kintu ni uko twateguye kuzogirana ibiganiro n'abakenyezi bonyene tuko turabigisha ibijyanye n'uwo mugambi ariko ntabwo twatandukanije ku byo bijyanye n'amatobori birako kuko nk'uko twama tubisaba ngo bangane nk'abagabo ntibitangura kwamenyereza yuko bakwiye kubona yuko nabo bogira iforo bakamera nk'aba bagakora nk'abagabo nk'uko bama twama turiko turabyivugira misi yose rero nuko twakoinge spesiyali abakenyezi kandi twaca tubahimiriza gusumba abandi
ego murakoze cyane gose madame Clarisse Nsabimana nukuri tuzobagarura mu kiganiro cabaye kigufi cyane isaha ni ngufi cyane kugira ngo musigure uyu mugambi ukomeye cyane cyane kuba kenyezi nabigeme ndabashimiye cyane kukanya mwafashe kutuganiriza no kutugira byinshi bya page nawe Ange Maite niteka wakoze cyane gose kuduha icyo twakwita perspective uko mubibona nk'abigeme n'abakenyezi tuzobagarura kumbure mutubyire aho imigambi yanyu igeze muri rugori kugira ngo mutere intege abigeme nabo nyine bashobora kwiteza imbere bashobora kurondera uburyo bwo kwiteza imbere nka page ndabashimiye cyane gose rero mwese mwaduteza amatwi mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ibiganiro byacu murashaka kubironka byinshi kuri radio yacu voa.com ni site yacu ya internet ikiganiro cyari muri sanga murakoze mwese.